Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko babangamiwe n'ubuzima buzimbye.
Kano tuwa Amerika mpesi. Hove nzu nyesho ya kwa rado. Zari hiyo bari hanga mirongu tani. Uzi kwa za janga kujana.
Viradu hanga nyene irengarenga. Tukora kuri irengarenga za desa. Tukwa zifungura turi batano. Mugabu buni ziki humbi ni ziki hiri.
Ivi hetu wae muri kaminuza. Nabuko vidu humu izani.
Aba ni mamwe mbanye shure wa muri kaminuza. Yegukira igihugu cy'u Burundi. Muyu Burundi kandi. Unomusi Nairobi kumurwa mukuru wa Kenya. Haratangura inkino za elite 16 zitanga uburenganzira bwo kwitabira ihiganwa rya BAL. Umurwi w'uru nani uhagarariye Burundi wemeza ko uhagaze neza. Turabigaruka ko aha muri Amerika naho numunsi w'akaruhuko. Uno munsi bahimbaza Thanksgiving, umunsi wo gushimira Imana. Imiryango irahura ikishima. Turagaruka kuri uno mugenzo mukanya musangwe ikaze. Amakuru ya cheka tuyahere kuyagezeho iganino kwisi. Israel yabwiye sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, Cour Penale Internationale, ko izokunguruza ku mitahe yasohoye ku guhagarika umushikiranganji wa mbere wayo Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi muri ico gihugu. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu vyavuze ko vyasavye iyo sentare kuba irabangiye kuvyerekeye gushira mu ngiro imitahe yasohoye. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko Lindsey Graham, umusenateri w'umurepublikani wo muri Amerika, yamuciriye ku mayange ku ngingo zitari nke ariko ashikiriza muri Kongere ya Amerika zofatirwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Iraye n'ibindi bihugu vyokorana nayo. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku munsi wa kane w'indwi irangiye yarasohoye imitahe yo guhagarika Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi hamwe n'umutegetsi w'umugwi Hamas Ibrahim al-Masri, uyu azwi kandi ku izina rya Mohamed Deif. Iyo sentare yabagirije ko bakoze ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomera bunwa mu ngwano iri kiba mu ntara ya Gaza.
Fidel Niyongabo, urakoze. Tukivuga ku vya Israel, ico gihugu n'umugwi wa Hezbollah vyaraye bitanguye gushira mu ngiro amasezerano atanga gahengwe k'intambara. Fidel, turacari kumwe.
Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa batangaje ko aya masezerano ahagaritse intambara hagati y'izo mpande zibiri ashobora kuzotuma haba akandi gahengwe mu ntara ya Gaza. Igisirikare cya Israel cagabishije abanyagihugu bo muri Libani kikabasaba kuguma kure ibisagara bito bito n'imihana nk'uko cari ca abategetse kuhava. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa vyaragize uruhara rukomeye mu gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hezbollah mwijoro ryo ku munsi wa kabiri. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hezbollah ari intambwe ikomeye cyane mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi n'uruhagarara mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yatangaje ko Iran n'imigwi bikora na Hezbollah muri Libani na Hamas mu ntara ya Gaza vyatakaje byinshi cyane mu ngwano na Israel imaze ikiringo kirenga umwaka. Biden yavuze ko amasezerano yapfunditswe mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri agenewe guhagarika intambara ku buryo ntabanduka. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko niyo umugwi Hezbollah wasubira gukora ibitero ku gihugu ciwe canke ugasubira kurondera ibindi bigwanisho, Israel izoca isubira gukora ibitero buno nyene mu bibanza abagwanyi b'uwo mugwi bakoreramwo muri Libani.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru y'iganino ku isi. Muganga Foster Ndugilili umutanzania yari yaratorewe kuyobora ishami rya ONU ryita amagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ku mugabane wa Afrika yaraye yitavye Imana azize urugwayi butaramenyekana yasandabiye mu gihugu cy'u Buhindi. Fidel arabandanya ino nkuru.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Tanzania Tulia Ackson yavuze ko imigambi yo gushingura ikiziga cha Faustine Ndugulile iriko irategekanywa. Yamanandi yavuze indwara yahitanye ubuzima bwa Ndugulile. Dr. Faustine Ndugulile yari yatowe kuba umuyobozi w'ishyirahamwe OMS ku mugabane wa Afrika mu kwezi kw'umunani k'uyu mwaka. Yari bitegekanijwe ko atangura amabanga yiwe mashasha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha w'2025. Yosubiriye Dr. Matsidizo Moweti yaranguye ayo mabanga mu biringo bibiri. Mu ijambo ryo kwemera amabanga yiwe Mashasha Dr. Faustine Ndugurire yari yatangaje ko azokora ibishoboka byose kugira ashire imbere amagara no kubaho neza kw'abanyagihugu bo ku mugabane wa Afrika. Dr. Ndugurire yari afise imyaka 55 yarabaye umushingamateka n'icegera c'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Tanzania hagati y'umwaka w'2017 n'umwaka w'2020. Yarabaye kandi umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mu butumwa ku rubuga X yerekanye umubabaro ku rupfu rwa Dr. Faustine Ndugurire. Ni mu gihe umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus mu butumwa ku rubuga X yatangaje ko yaguye mu gahungwe kandi ababajwe n'urupfu rwiwe.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ya makuru yijya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mu Kenya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera ku Burundi. Ubuzima buzimvye muri ico gihugu bubangamiye abanyeshure bo muri kaminuza yegukira Burundi. Bamwe mu bigisha bo muri kaminuza y'Uburundi bavuga ko bafise ikibazo gikomeye kuko bigisha abana bashonje, abanyeshure bagasaba leta ko yogarukana uburaro kuri bose. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika muri isomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi bakose amazu ku mutumba wa Kavumu wo muri zone Muyira ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko agafashanya ngurane k'amafaranga baronswa katagishoboye kubabeshaho kubera izimba ry'ibifungurwa ku masoko hamwe n'uburaro.
Kano tutaba muri campus nko benzi nyinshi bari ko aradoza ari nk'iyo bari nka 50 ubuze ko zaje nko kwijana
biraduhanganye irengarenga twara kuri irengarenga za desa tukazifungura turi batanu mugabo ubonetse igihumbi ntizikwira.
Ibi bihe tubayemo muri kaminuza ntabwo biduhumuriza ntibitworohera nkuko tubizi neza mu ntango byari byoroshye umupware yari yorohewe ariko mu nyuma vyagiye birahindagurika haragira yaho ubuzima bw'umupware buzimba.
Abo banyeshure bavuga ko bagerageza kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura. Bamwe bavuga ko basahirizwa n'ibyo mu ndimiro barungikirwa n'ababyeyi babo, abandi bagakora akazi ko kurarira igihe c'ijoro. Ernest Manirakoze numwe muri abo ari mu mwaka wa kane avuga ko yatanguye kwiyungunganya ageze mu mwaka wa kabiri.
Tugishitsino nko mu wa mbere kubera umuntu aba yifitiye duhera bayamanukanye ubuzima ntibaburagorana mugabo kubera ushitse mu wa kabiri twebuse barahitebana rero bakayiduha haciye nk'amezi atatu umuntu yashonje yarushe kandi baduha kantite ntoyi y'amafaranga. Baze kuyibona candiyungunganya candaraba yuko nokora ako kazi k'ijoro kugira ndo nk'ukuntu mbaho. Ubu ibintu bigorana cencane nk'ibura ry'igitoro iryo riratuma umuntu bimugora kubaho kubera usanga ibyo kurya bakiba biduhuza mabeyi.
Ubu buzima abanyeshure babayemwo bufise ingaruka mbi igihe bari mu ishure gukurikirana ibyigwa. Joseph Ndayisaba n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'inyigisho.
Urashaka kubona mu ishuri umwana aje ukamwigisha isaha imwe ukajibona atanguye gusinzira kandi asinzira ari umwe urabona ibintu atatu ni bane ni batanu ufise abanyeshure 20 nabanga asinziriye bana ugakubita ku meza bakikangura mugabe bashobora gusinzira kubera iki barara batari ibikwiye mu gitondo baza batanyoye icyayi bana nibi byerekeye by'amabisi bakaza n'amaguru bakamara isaha n'inusu mu nzira urumva ashitse mu ishuri acagira ibibazo turabibona ibintu bigaragara.
Uyu muhinga mu bijanye n'inyigisho avuga kuko gusinzira kw'abanyeshure igihe c'ivyigwa bitanguye kuboneka inyuma yaho leta ishinze itegeko nimero 118 ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017 ritunganya gushasha ibijanye n'agafashanyo gahabwa abanyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi. Ico gihe ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwaciye busohora itegeko mu mwaka w'2018 rivuga ko hagiye gutangwa gafashanyo ngurane k'amafaranga 60,000 kira kwezi ku munyeshuri atangura kaminuza kugira ngo yimenye uburaro no gufungura. Ariko muri kino gihe Claverine Jimbere arongoye igisata cy'ubuyobozi bukuru bujeje ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero avuga ko kugafashanyo gaherutse kongegwa gushika ku mafaranga 100,000 kubera ubuzima buzimbye.
Murumva ko hari akarusho siko byahora byo bihindutse muri uwo mwaka. Umusanzwe leta rero kiragira kigoro kugira ngo abana bige bafunguye bige bafite umutima munda hama bashino ubwenge kuko ega nko bavuga hakora munda muri kaminuza rero naho nyine byagenze gucyo barabadugirije kaga pre-bourse nibyo ntabuvuga ngo karakwiye kuko ubuzima burazimbye biraboneka mugabo leta irabiyumvira ko nico gituma iguma ifata ingingo zishoboka kugira ngo bashore kwiga batekanye.
Nubwo ko gafashanyo ngurane kongerewe uyu munyeshure wewe abona ko atacaye ndutse akanasaba leta kugarukana uburaro.
Nubwo bavuga ngo barakongeye mu gihe ibintu navyo vyagumye biduga bitigeze bikoroka ubuzima buguma buri hahandi nyene harapfa ko kantu gatoyi ariko umuntu ashyiriwe mwuko nyene kumbure mugabo turizera ko impinduka izohaba abanyeshure bakaba mu bigo vya kaminuza bagaburirwa na leta bakaronka ibintu byose bishobora kubafasha mu byo bakeneye.
Umwigisha Joseph Ndayisaba abona ko leta yoshiramwe ingufu mu gukemura ikibazo cyo gufungura ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi mu gukorana n'abikorera ibyabo.
Raba n'ukundi wo kubaka bagahama parcela abantu bakubaka uburiro abanyeshuri baje gufungura ku mahera make bimwene hafi y'amakampus. Ivyo rero ni bibazo keshi na keshi ngira ngo tusamara ko ariko bituma abana batamenya bayagwa ari benshi twe tubigisha tubase mu ishuri tureyo.
Mwitangaza ishirahamwe Orikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ryandikiye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu yarerekanye ko ibiciro by'ibyankenerwa byaduze bidasanzwe ku masoko. Hafi igice cy'ibidandazwa by'ibyankenerwa habishika kuri 34 biri muri iryo tangazo. Ibiciro byigwije ko kabiri n'akarenga kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka gushika muri uku kwezi kwa 11.
Thierry Vendayishimiye urakoze. Tukivuga ku vyamakuru y'u Burundi guhera no munsi kwa kane i Nairobi muri Kenya haraza kubera imikino ya nyuma y'amajonjora yiswe Elite 16 muri division y'Iburasirazuba. Ama ekipe 8 agabanije mu mirwi ibiri niyo azohiganwa. Abiri ya mbere muri buri murwi azoca abona itike yo kuzokina imikino ya Basketball Africa League imikino y'amatsinda bita conference. Ekipe Urunani Basketball Club niyo ihagarariye u Burundi i Nairobi iri mu murwi urimo kandi na City Oils yo muri Uganda, Matelo Magic yo muri Zambia na Fosk Basketball yo muri Sudani y'Epfo. Mu kiganiro nagiranye n'umwe mu bamenyereza b'Urunani Elvis Hakizimana azwi ku izina rya Gafyisi yavuze ko intambwe ekipe y'Urunani igeze ko bayishima cyane.
Navuga yuko intambwe tugeze kubona intambwe ishimishije uravye aho twatanguriye kuva tukiri mu Burundi turundanye no qualification twegereza tugatwara igikombe cyo mu Burundi hama tugaca no muri Road to BAL muri Tanzania twabifatamo neza gushika muri 16. Urumva n'urugendo tukiriko dutwara muri BAL turavye imiteguro tugenda turakora turavye inyungu zigenda ziragenze twagiye turakina turaye ko gushora umunsi umuguru umeze neza. Turashima aho tugeze, turashima abakinnyi dufise, abo twari dushaka baramaze gushika, abo twari twaramfashije bari ngaha turi kumwe.
Imikino murimwo i Nairobi muri Kenya ni imikino uwo gitahura ayitahure gute, niyo izobaha itike yo kwinjira muri BAL canke?
Yego yego, urumva na mafinance atandukanye hariho ya Euro to BAL hama gacaba Elite 16. Elite 16 rero ni turimwo n'imigwi myinshi, iyo migwi yose isaba yuko mugwana kugira ngo muronke ibibanza byo kujya muri BAL. Niyi nuze turimo iwacu yo muri Division East bizosaba ko avamo ekipe zibiri ama n'uwa gatatu niyigenza neza arashobora kuzo nubwo ko ari kumuroba azironga icyo bita wild card ishobora kumutuma nawe nyirabandanya muri BAL. Rero BAL uko dutangura hazacabamba conference ibihugu barabivuze bari mu Rwanda mu Maroc nuko bimeze no kuvuga ngaha ahanye ubwiye rero muri BAL iganwa nyaryo. Rero urumva ko atari ikintu gisanzwe n'imigwi iri ngaha hanyishwa 8 ategezwa kubamo ibiri mawo bayo gatatu urashobora kurogwa bigenze bivanye n'ingenzo zoba wigenjeje
ubu mukava inairobi mumaze kugira ico bitse bakabaroba mugashika kurundi rwego rushimishije igikurikira gica kibicahe muca mubandanya amahiganwa mu Burundi bica bigenda gute kukurikiranirana na kuri vya basket
cyane cyakuroba navuze niyo kawo habaye zaba gatatu uko bivuze izo wild card baziha mbere twashiye wigije neza mba ni 16 iri mu mikibiri hariho umuciwa division est na division west uba mugiye nko wa gatatu muri division est igenzi neza gusumba wa gatatu muri division west nazo ko muri division est niyo cabandanya rero twebwe ico dukora tugonera kwa gatatu aho tujye kwa bambere bambere cyangwa kabiri uyo bacha bakarishye dofinis muri bar abazo bakarishye bavuye ngaha buzo batanguye igihe nyinzi na japan
abakinyi muri komurakinisha uno munsi mu runani na barundi gusa canke harimo abanyamahanga mwikoze ko kugira ngo baze gusahiriza
uko ryahitunganijwe umugwi wose uzana abakinyi abana ku itali nasiyono babene gihugu indwi hama ugacuzana n'abandi banyamahanga batanu rero uno munsi twebwe dufite abarundi indwi tukagira n'abanyamahanga batanu turasuye abasenegali na batatu trafise umunyamerika umwe n'undi mu nyafrika y'epfo mu South Africa mbani batanu
ekipe ya mbere mu Burundi yakinye mu makina y'amatsinda ya bal yavuye muri ayo mahiganwa akora kutubahiriza amategeko yo muri bal kuko yanze kwambara imwe mu myambaro yari yanditse ko visit Rwanda mukaramuka mutsindiye kuzokina iyo mikino ya bal muri teguye kubahiriza ayo masezerano hari ibiganiro vyabaye imbere yuko muyajamo kugira ngo twumve ko ico kibazo kitazosura kwaduka nk'ivyashikiye kuri Dynamo
ni ibintu bizatujyoheye umuntu wakunda basket kandi ayikurikiranira hafi ibintu bitatujyoheye cyane kubera aho nyuma ngo bisubije inyuma basket bishobora gutuma n'igihugu cyacu gifatirwa ibihano na FIBA ugabo nyuma yaho twagiye turabona ibintu byinshi byandiko bya FIBA yayandikira federasiyo y'iwacu hama n'urongoye FIBA muri Afurika arashaka mu gihugu aragira mibonano n'abatwara basketball mu Burundi aragira imibonano nabo hejuru ngo baserukira minisiteri ya leta baragira icyo bashyitse ko tukizera yuko ibyo biganiro byaba byashyitse ku kintu gishimishije gishobora gutuma tubandanya ntihasubire kuba intambara nyinshi hasubire kuba ikibazo kigenda nabijya ni imigere yuko uko tugwa dutatira imbere uko tugenda turegera imbere muri ino higanwa bazashyika muri bare dushobora kubandanya umugihe twosinda turashobora kubandanya dukina nta kibazo na kimwe duhuye nacyo yabaza yuko byaba byaratorewe inyishu ubu babarabiganira bo hejuru kugira ngo dusubire kubwira gushyirwa n'ibyo bibazo
Elvis Hakizimana benshi bakuzi ku izina rya Gafisi umwe mu bamenyereza w'umurwi urunani mu gihugu cy'u Burundi twashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika tunabipfuriza amahigwe masa muri uru rugendo ruri ko rubatuma mwegera amahiganwa ya bal mwakoze cyane
murakoze nawe kuduha kano kanya gushobora gushikiriza ibijyanye n'ihiganwa ibyo turimo ama tukijuza abarundi b'iwacu yuko tuzogerageza kwifata neza kugira ngo dutere iteka igihugu dutere iteka aho bose badushyigikiye abari mu Burundi n'abari mu mahanga turazi yuko abarundi aho bari benshi badushyigikiye tugerageza kugira ingufu zose kugira ngo dushyike muri iryo higanwa rya bal
Ishu kia Amerika makuru ya tuti abandanirize mu Rwanda neza na neza mu karere ka Nyabihu kari mu burengerazuba bw'ico gihugu ako karere kari muri kamwe kakivugwamo ibitigiri byinshi by'abana bagwingiye bamwe mu bagabo baba mu murenge warambura batawe ko iki kibazo kiraba bavye bose basaba bagenzi babo kudaterera na bapfasoni babo mu migambi itaho imikurire y'abana Eric Bagira ubusa yateguye inkuru ikurikira
muzika twarebere hamwe uburere budahutaza umwana
Madamu Dorothea Mutoni numuhuza bikorwa w'ingomboneza mikurire zo mu murenge warambura mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda mu ruhame arasaba kwibukiranya n'ababyeyi bo muri iki cyaro ku masomo bahabwa ajyanye no kwita ku mikurire y'abana tubasura mu mudugudu wa Nama kagari ka Nyundo twasanze bageze ku isomo ryo kuboha ibikinisho bitandukanye mu mugambi wo gukangura ubwonko bw'abana bato ni kimwe mu bice bigize umushinga USAID gikurira kuri bose uterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe mu babyeyi baragaragaza akamaro k'izi nyigisho
uko uyu kwa umwana igikinisho bimuhubye ndagatuma kangu Nanubwo umwana uri gukora imodoka arahita abona ko nawe afite imodoka.
Byiza cyane. Yego mama, saba dukwiye kwamutse.
Yikora umwana bikinisho bishobora gutuma yavumbura nibindi akaba yakora nibindi bikinisha akabyivumburira.
Kuri Mutoni wita ku matsinda y'ababyeyi bakangura ubwonko bw'abana babo yabwijwe rya Amerika kuri bimwe mu bikinisho bibandaho na kamaro kabyo.
Dukora imodoka mutujerekani, dukora indege muducupa mwa nikintu tujya tuyigurutsa. Ababyeyi bazanye ibikoresho bibonekaho dutuye bakorera abana babo bikinisha, ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana, yo kuzamura ibyishimo by'umwana, yo kuzamura umubano mwiza n'umwana.
Ni gahunda twasanze bakorera mu rugo rw'uwitwa Emmanuel Niyinkunda, ariko witegereje ushobora gukeka ko ari gahunda yahariwe abagore kuruta abagabo. Niyinkunda yadusobanuriye impamvu.
Ababyeyi b'abagabo ntago bakunda kubyitabira cyane, ariko nk'iyo twabyo bapimye abana nyine dufite igikoni cy'umudugudu, hari igihe usanga nk'umupapa yaharikeje umwana we akaba ari umwizana kugira ngo arebe ko umwana we ari kugenda akura, ariko ubona bakiri bakeye.
Jean Marie Nduwayezu na Marie Chantal Murebwayire babyaranye umwana kugeza ubu ufite imyaka 8 ntarabasha kuvuga. Nyuma yo gusura uyu muryango, umushinga USAID gikuriro kuri bose by'umwihariko wawugiriye inama yo kwifatanya n'abandi mu ngomboneza mikurire. Nubwo umwana wabo atarabasha kuvuga, wishimira ko yabashije kujya mu ruhame.
Ku bijyanye n'abana bafite ubumuga, turi hamwe mwatubwiye ko tugomba kujya twitabira, nyine twari twariheje tuvuga ko tutajya abandi bari twarahageraga ngo doroko kimeze ko kirakiri marima, bese bigatuma ducika intege cyane. Ariko mumaje kutuganiriza twahise tubona ko natwe tutagomba guherezwa mu muryango nyarwanda.
Frank Muhwezi, umuyobozi mukuru wungirije w'umushinga USAID gikuriro kuri bose, avuga ko iyi gahunda yo gukangura ubwonko ari ingenzi ku bana bakiri bato.
Abana bava hariya cyambere baba bafite uburere, baba bafite ubuzima bwiza, ndetse n'ikindi cyagaragaye nuko umwana uciye ubigomba imbonezamikurire no gusoma no kwandika biramworohera iyo gitangira.
Uyu muyobozi abona kandi ko uko iminsi igenda ishira basanga no kubwitabire bw'abagabo muri gahunda zita ku bana bugenda burushaho guhinduka. Uganiriye n'ababyeyi bashishikarizwa kwita ku mikurire y'abana babo bayigereranije n'ubuzima babayemo mbere y'uyu mushinga, bakubwira ko babona itandukaniro rifatika. Uyu ni Niyinkunda w'imyaka 50 n'umuturanyi we Nyiransabimana w'imyaka 45.
Ntabwo byabagaho bitubibonye ubu. Twarahombye cyane, hari ibintu byinshi tuba twaragiye tuvumbura. None rero niyo mpamvu natwe tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo dutoze abana bacu nawo uyu mugambi.
Ukurikije ibyo turi kubona buno, umwana w'ubu ngubu atandukanye n'umwana w'igihe cyacu.
Umushinga USAID gikuriro kuri bose umaze imyaka 3 utangiye ukazarangira mu 2026 ushyirwa mu bikorwa n'imiryango itandukanye irimo Catholic Relief Service CRS. N'umushinga wibanda ku mikurire mu minsi 1000 ku bana bari munsi y'imyaka 5. USAID gikuriro kuri bose ukorera mu turere 10 two hirya no hino mu Rwanda, washyizeho ingomboneza mikurire zisaga 170. Imibare y'umuryango Catholic Relief Services ifatanije n'ikigega cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID igaragaza ko bafite abanyarwanda barenga miliyoni 2 mu miryango isaga 400 bitaho mu bibazo by'igwingira. Ingengo y'imari y'umushinga wose mu bikorwa bitandukanye irangana na miliyoni 45 z'amadolari mu myaka 5, n'ukuvuga habarirwa muri miliyari 60 mu manyarwanda. USAID yashyizemo miliyoni 38 n'ibice 7 naho indi miryango irimo CRS ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni 5 n'ibice 7 z'amadolari. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cy'u Rwanda igaragaza ko mu 2020 habarurwaga abana bagera kuri 33% bagwingiye, muri Nyabihu babarura 35% bagwingiye. Intego ni ukuzagera mu 2030 babarura 15% bagwingiye mu gihugu hose. Ahwagirusa ijwi rya Amerika Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru yacu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President yatowe Donald Trump ariko arubaka leta yiwe muri iki gihe cy'inzibacuhu. Imbere y'uko atangura gutegeka Amerika hazo ari ku itariki ya 20 y'ukwa mbere kuza, yahisemo uwitwa Peter Hicks ku mwanya ukomeye w'umushikiranganji w'ingabo z'igihugu. Uyu ni umuntu ki Thomas Kamirindi.
Abazi neza ibya politiki bemeza ko Pete Hegseth ari umwe mu nkoramutima za Trump. Afite imyaka 44 y'amavuko. Yabaye umusirikare kuva mu 2003 kugera mu 2014. yarwanye muri Iraq no muri Afghanistan. Yavuye ku rugerero afite ipeti rya major, ubu ari mu nkera gutabara. Kuva mu 2014 yari umunyamakuru kuri televiziyo ya mbere irebwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Fox News. Yasezeye kuri aka kazi Perezida Trump amaze kumuhitamo. Icyemezo cya Trump cyatunguye cyane abazi ibya gisirikare, bavuga ko Hegseth adafite ubunararibonye kuko atigeze akora mu nzego z'ubuyobozi za guverinoma kandi atigeze mu buzima bwe ayobora urwego runini, kandi igisirikare cy'Amerika kiraremereye cyane. Mark Montgomery yahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo za Amerika zirwanira mu mazi n'ipeti rya Rear Admiral ringana n'irya General Major wo mu ngabo zirwanira ku butaka. Ni mwarimu wa kaminuza, akaba n'umushakashatsi mukuru mu kigo cyitwa Foundation for Defense of Democracies cy'i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuganye n'Ijwi rya Amerika.
I think this is an extremely unusual pick.
Aya mahitamo ntasanzwe rwose na gato. Akasakazi kumutangiza. Twakagombye kuba twiteze umuntu ufite ubunararibonye budakemangwa mu micungire y'abantu n'ibintu.
Uretse ibyo, abahanga mu bya gisirikare nanone banenga Pete Hegseth ko yaba afite ibitekerezo by'ivangura rishingiye ku moko n'igitsina ku bagore, by'umwihariko avuga ko badakwiye na gato kujya ku ruhembe rw'imirwano mu ntambara.
Ndabivuga nta ry'iminwa rwose, ntitwakagombye kugira abagore mu mirwano. Kubagira mu mirwano ntibyigeze bitanga umusaruro, ntibyigeze bituma twica abanzi kurushaho, ahubwo bituma imirwano igorana cyane.
Nyamara rero igisirikare cy'Amerika kikozemo ubushakashatsi mu 2014-2015 gisanga imitwe yacyo igizwe n'abagabo bonyine gusa, yihuta kandi igira ingufu cyane mu mirwano, naho ivanzemo abagore n'abagabo yishakamo kandi ikabona ibisubizo by'ibibazo bahuye nabyo mu mirwano cyane kurusha. Muri byombi moral yo ntihinduka n'imwe. Minisitiri w'ingabo za Amerika ucyuye igihe, Lloyd Austin, generali w'inyenyerenye, ni ukuvuga urwego rwa mbere rwo hejuru, yavuye ku rugerero mu 2016 nyuma yo kuba umuyobozi w'imirimo mu biro by'umugaba mukuru w'ingabo zose za Amerika, umugaba mukuru w'ingabo za Amerika muri Iraq, umugaba mukuru wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka, n'umugaba mukuru w'urwego rw'ingabo za Amerika rushinzwe uburasirazuba bwo hagati y'isi, Central Command. Havuga rumwe na Pete Hegseth ku ruhare rw'abagore mu ngabo z'igihugu.
Abagore bafite akamaro kanini mu gisirikare cyacu, turabakeneye, turabizeye, dushima uko mukora. Mwongera imbaraga zidasanzwe mu ngabo za mbere zifite ingufu n'ibikoresho kurusha abandi bose ku isi.
Hagati aho, ibitangazamakuru byatahuye n'ikindi gishobora kuba ubusembwa kuri kandida minisitiri w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pete Hegseth, yaba yarafashe ku ngufu umugore mu 2017, wavuga ko baryamanye babyumvikanyeho, ariko ngo yaba yaramuhaye n'inyoroshyo kugira ngo atazabishyira ku karubanda. Abakurikiranira hafi ibya politiki n'igisirikare basanga abasenateri bashobora kuzamubaza ibibazo bikomeye igihe azaba yabitabye kugira ngo bamwemeze cyangwa bamwangire kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu. Gusa rero baramutse bamwemeje, yaba abaye umwe mu bakomeye cyane mu butegetsi bw'igihugu. Usibye kuba umukuru w'igisirikare cya mbere gikomeye ku isi, minisitiri w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ku mwanya wa gatandatu ku bashobora kuba perezida wa Repubulika igihe umukuru w'igihugu yaramuka agize impamvu zituma adashobora kuzuza inshingano ze burundu. Aza inyuma ya Vice Perezida wa Repubulika, Perezida w'Umutwe w'Abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko yo ku rwego rw'igihugu, Perezida ku bw'indagizo wa Sena yo ku rwego rw'igihugu, ni ukuvuga senateri umaze igihe kirekire kurusha abandi bo mu ishyaka rifite ubwiganze muri Sena, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga na Minisitiri w'Imari ya Leta.
Nshuti rero mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro byacu vya kino gitondo. Ndabashimire ko mwaduteze abiri kuri mikro mwarimu azindukanye na Diane Ninahazwe yakoze Nadia Taha, twari kumwe muhinga bw'ivyuma, twemi tubikebanuye tubipfuriza amahirwe masa.